ikiganiro cyo kuri wa gatanu cyaremesherejwe mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashyira ubuseruko bw'Uburundi nkuko amabikora uko amezi atatu aheze abavuga izindi nzego za leta n'umukuru w'igihugu bishuye ku bibazo bihari muri kino gihe mu kiringo cy'amasaha atatu ivyo byashyikirijwe n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu biciye ku murongo wa telefone ibibazo byabajijwe hari ivyerekeye ubuzima busanzwe bw'igihugu imibereho y'abanyagihugu ibibazo by'abantu gite cyabo hamwe n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu n'ibihugu bibanyi aha Inesonia Niyubahwe yavuga ubushikanganji bw'imigenderanire yishuye ku gituma umupaka w'Uburundi n'u Rwanda utugururwa kandi indi yarafunguwe
impfo zatumye izo mbibe zugarwa si zimwe ku ruhande rw'Uburundi n'u Rwanda hari ibyo Uburundi bwasabye u Rwanda kandi iyo byugawe kuva aho hatanguriye kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'Uburundi kubw'ibyo rero iby'Uburundi bwasabye u Rwanda hari ibibazo kuja mu ngiro n'ibindi bikorikoraja mu ngiro nko kutahukana impunzi korohereza impunzi z'Abarundi gutahuka hariho rero n'ibindi bitaraja mu ngiro n'Uburundi bwarasabye u Rwanda yuko kotanga Abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'Uburundi icyo ntikirashyirwa mu ngiro nacyo gituma imbibe zitarugururwa
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariko yijeje mu kwa gatanu ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'u Burundi iriko iranagurwa yanavyerekaniye mu kurungika ku wa mbere ukwezi kw'indwi Edouard Ngirente umushikiranganji wa mbere mu birori vyo kwibuka imyaka 59 iheze u Burundi bwikukiye ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti hasanzwe no gufashanya kubw'ineza y'amahanga yacu igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa we yagarutse ku bahoze ari abagwanyi 19 u Rwanda rwashikirije u Burundi mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze ariko ntiyasubira kuvugwaho bari Agnes Bangiricenga
umushikirizi amaze akizigenza wa repubulika yarashizeho umugwi kugira ngo babaze iyo itariki bajanye ico bariko barakora mu minsi mike uyu mugwi yashizeho uraheza umuhe icegeranyo igikurikira nuko batabaratasha bashirwa imbere ya sentare hama bakora na sentare kabumviriza
umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe yabajijwe ku bantu perezida akura mu mabanga mbere ku mugaragaro nk'uko byagenze haraheze amezi atatu ku muyobozi mukuru wa kompanyi y'ubutarako y'igihugu yo gutwara abantu n'ibintu ariko akaba muri iyi ndwi yasubiye kumugena ku muyobozi mukuru gutwara abantu n'ibintu Evelyne Butoyo kuri ko yasubije
nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi arafise uburenganzira bwo gushimira umukozi bwo kumuhana cyangwa kumuhanura ndetse no kumuhindurira amabanga abavuga gute rero usanga ari abantu batibuka ko ari se Barundi ari umuvyeyi umwana wamuhanuye washobora gusubira kumwizera
ikiganiro cyakozwe mu gihe muri amezi aheze amashirahamwe yigenga yashyize ahabona amaraporo yerekana ko abantu benshi basubiye kunyurudwa igihushane n'icuruka cyakurikiye imikwa rya perezida Ndayishimiye umuvugizi w'ubushikanganji bw'umutekano yagize icyo abwira abura babo Sienkurikiye
iyo mu kibano agize umuntu abura dusaba benewe cyangwa abamuzi cyangwa bababonye ibibaye guca bitura inzego kugira bafashanye kurondera aho urwego rwa mbere baca bitura n'abajeje intwaro kuko gushika ku nzu cumi hari ujeje intwaro batituye abo barashaka kuyitura bamwe bari muri ya migwi y'umutekano uri kubamo na bose cyangwa bakitura ubutungane cyangwa bakitura inyamiramabi uwo wese rero yaba yabuze umuntu akaba yituye izo nzego ndiko ndavuga umugabo yararondewe yarabonetse canke ariko ararondegwa
Hotel na Rwamiye wavugira leta yagarutse ku ngingo y'umugambwe Sende FDD yo kuzorungika mu myimenyerezo ya gisirikare imiyabaga yaheze amashuri yisumbuye
umugambwe rero ku butegetsi mu ntumbero yawo iyi programu irimo nabitangaje kwizi inyigisho zitoza mugati no ngo bizogenda uku ariko bene izo nteguro zirategurwa habaze n'iminsi kuva mbere no ku muhisi perezida Nkurunziza yari yatanguje na za nyigisho zo gukunda igihugu kandi zirakenewe
umuco w'ikiganiro wacavugiza inzego za leta watangujwe na nyakwigendera Pierre Nkurunziza naho umukuru w'igihugu akaganira buri mezi atandatu eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.